Turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru ziyagize umurwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara wemeza ko araye ugavye igitero ku kibuga c'indege gikuru kiri Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu.
Ibyo mabaisa kandi yengaho no twagavye igitero ku kibuga c'indege ca Bujumbura cikiriwe ngirinda bayi intambara zibaza zanabandanye n'umuntu.
Uyu ni Patrick Nahimana avugira umugwi Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ku ruhande bw'u Burundi barahakana ko ico gitero kitigeze kigabwa. Aya makuru arimo nayandagezeho hirya no ku isi tuyarambura mu kanya sase muri hafi y'amaradiyo yanyu. Eka makuru yacu tuyahere muyagezeho ijyanye no kwisaha inama igira 76 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatanguye kwa kabiri w'indwi iheze ibandanya muri leta ya New York iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Abakuru b'ibihugu n'amaleta bazotangura gushikiriza amajambo yabo kwa kabiri w'indwi za mu bategetsi bo mu muryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko bitegekanijwe ko bitaba ino nama. Harimo president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bitegekanijwe ko aza guhaguruka ku mugoroba w'uno wa Mungu aza guherekezwa n'abategetsi barimo umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro umuvugira Madame Eveline Butoyi n'abandi bakozi bo mu biro vyiwe. Urugendo rwe rwa mbere muri Amerika nk'umukuru w'igihugu rubaye mu gihe umurwi Red Tabara gwanya leta aramutswa wemeza ko waraye ugavye igitero ku kibuga c'indege gikuru ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye aza guhagurukira ko ku mugoroba w'uno wa Mungu. Igisirikare c'u Burundi kirahakana ariko ko ata gitero cigeze kigabwa kuri ico kibuga. Turaza kubigaruka ko handi hato. Ariko hagataho kuva ikiza ca virusi ya corona caduka n'ubwa mbere inama nkuru y'ibihugu bigize ONU ibaye imbona nkubone. Iyo mu mwaka uheze yabaye hifashishijwe za video naho biruko igice cha gatatu c'indongozi z'ibihugu 193 bigize ONU bazorungika ubutumwa bwabo hakoreshejwe za video kubera ikibazo cyo gucandagwa. ONU aha ivuga ko abazokwija bose mu nyubako zayo babwirizwa kuzoba baricandagishije nta numwe ariko naho biruko azosabwa kwerekana icemezo cuko yacandazwe nka president wa Brazil bitekanijwe ko azo wa mbere mu bavuga ntiyigeze yicandagisha. Mu ndweze yavuze ko afise ubudahangarwa kuko yigeze kwandura umugera wa COVID ya 19. Leta ya New York ikaba itegekanya ko mu kiringo c'imisi inama izomara mu micungararo ya ONU hazoshigwaho ibibanza vyo kwipimishirizamo ikiza ca COVID ya 19 no kwicandagisha kwagutsa. Incancho zizotangwa azobariza kozwe na societe ya Johnson & Johnson zitangwa kuri doze imwe rudende. Abategetsi b'ibihugu bigize ONU mu nama nkuru ya 76 mu gusozera twobabwira yuko bazoshimikira ahanini kukuraba icokorwa mu ntumbero yo gutuza ikiza cha virusi ya corona no gukingira ibidukikije. Mwagezwe hirya no hino ku isi ku mugabane wa Afrika muri Nigeria abagizi banabi bari ku yabandi banyeshure 10 mu bo bari baranyuruje bavanye ku ishure giye gukira isengero ry'ababatiste riri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Umukuru w'iryo shure yitwa Bethel Baptist High School yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko abasigaye kubohozwa mu banyurujwe haraheze amezi abiri ari 21 gusa. Reverend John Kayaba atwara iryo shure yavuze ko hari amafaranga ariko atatangaje igitigiri yatanzwe kugira ngo habohozwe abana 8 hanyuma abandi babiri bakaba barekuwe kubera uburwayi bafise. Naho atatangaje amafaranga yatanzwe muri rusangi mu minsi yahera yari yavuze ko abanyurujwe basaba ko hatangwa amadolari ya Amerika hafi 2,500 ku mwana umwe kugira ngo arekugwe mu kwezi guheze. Abo banyuruje abana baba 150 bari barekuye 15 aba baje biyongera ku bandi barekuwe mu kwindwi. Abategetsi ba leta ya Kaduna ishure rya Bethel Baptist riherereyemo bakavuga ko abanyuruje ababana ari ababandi kuva mu kwezi kwa 12 abantu bitwaje birwanisho bamaze gutera amashuri ashika kuri 10 muri Nigeria yose ukunyuruza abana muri Nigeria muri kahise vyakunda gukorwa n'intagondwa za Boko Haram hamwe n'abarwanyi biyitirira idini rya Islam ariko biraharawe ko ubu hari nabandi babikora bakeneye gusaba amafaranga ikigega cha Onyucita habana ku isi UNICEF mu mfunyafunyo kikavuga ko abana bagera ku miliyoni 1 muri Nigeria yose bashobora kutazoja ku ishure bivuye ku bwoba bw'umutekano wabo no gutinya kunyuruzwa bari ku masomero ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata cy'umutekano aho mu rwiro rwa Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wemeza ko waraye ugavye igitero ku kibuga c'indege gikuru kiri Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu. Mu itangazo uwo murwi wasohoye wavuze ko hari abasirikari b'u Burundi batari bake basize ubuzima mu mirwano uwo murwi wemeza ko ikibandanya kubera mu ishamba cimeza rya Rukoko. Ku ruhande rw'abo barwanyi bo bavuga ko hakomerekeye umurwanyi wabo umwe gusa u Burundi bubeshuza no makuru yose. Ibindi tubibaza mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru akoreje ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda.
Umuhari w'abagwanyi witwa Red Tabara uvuga ko warashe ibisasu byinshi ku kibuga c'indege mpoza makungu ca Bujumbura mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishirwa mu ngo nk'isaha zitanu. Ni mu itangazo ritoya uwo muhari washize habona ubicishije ku rubuga rwa Twitter. Red Tabara wongeye ko uti twaratanye mu mitwe mu gihe nk'icisaha imwe n'abasirikare bo muri bimwe mu birindiro bicungera ikibuga c'indege. Twarateye n'ibibombe bitari bike. Yamara igisirikare c'igihugu cavyamiriye kure umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Bigereke yanse kugira vyinshi avuga kuri ico gitero. Mu majambo make yatubwiye ati ivyo muvuga twebwe ntavyo tubona. Wo muhari Red Tabara wavuze ko wisha abasirikare b'igihugu ufata n'inkoho uvuga ko wowo ataco wahatakarije. Ibi igisirikare c'u Burundi nticadukundiye kugira ico kibivuze ko kuko umuvugizi Colonel Floribert Bigereke atashimye kwishura ku bibazo vyacu. Nta n'urundi ruhande atawegamiye ruragira ico rubivuze ko ico bikoze bamwe mu banyagihugu baba ku nkengera y'ico kibuga c'indege mu makartie ya Rukaramo na Maramvya bemereye ijwi ry'Amerika ko mu ijoro buca bakwa mungu bumvise inkoho nyinshi. Umwe muri bo yagize ati twari tugiye tuje kuryama duca twumva amasase menshi yamaze nk'isaha imwe canke irenga gato harimo n'ibisasu bimeze nk'amabombe vyaturitse cane inshuro nk'indwi canke umunani ani gushika ubu ntituramenya ivyari byo bitegekanije ko kuri uyu wa mungu umukuru w'igihugu aca kuri ico kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye agana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitabira inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Abanyarukaramo babwiye ijwi rya Amerika k'umutekano wakajijwe bikomeye ku nkengera y'ico kibuga c'indege ndetse ko hiri warakogwa amasakwa mu mazu muri ico gice. Abasirikare n'abapolisi benshi nibo bahazungurutse nk'uko abanyagihugu babidutangarije. Ikibuga c'indege ca Bujumbura nico conyene u Burundi bufise gikoreshwa mu ngendo ziva canke zija hanze y'igihugu. Kuri uyu wa mungu abakozi b'ikibuga c'indege bavuze ko ibikorwa bitahungabanye. Indege y'ababirigi n'iya Ethiopia zazanye abantu atangorane hari n'abandi bafashe ingendo. Ayo masase ntaco yahungabanije nta nico nonekaje umwe muri bo niko yatubwiye. Ico kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye gifatanye n'ishamba cimeza rya Rukoko. Igihe kinini Leta y'u Burundi yama yavuze ko hariyo abagizi ba nabi. Abagwanyi ba Red Tabara biyemerera ko bafise ibirindiro muri iryo shamba cimeza rya Rukoko no mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakurya Rusizi uruzi rugabura ivyo bihugu bibiri. Uwo muhari Red Tabara wavutse nyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bwo wari perezida Pierre Nkurunziza ryaburijwemo mu mwaka w'2015. Pierre Claver Nyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Nyonkuru urakoze. Mu kiganiro nanje maze kugirana n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana nabanje nongera nsubira kumubaza ko vyukuri bateye ikibuga c'indege kiri i Bujumbura mu Burundi.
Ndamujane kwa zemeza nijoro masaha 5 kandi yengaho
muvuga ngo zarabandanije zabandanije kuva ejo zibera he aho zatangure niho zikibera
oya ejo inyuma y'igitero twagabye ku kibuga cy'indege mu masaha y'ijoro twebwe twaturiye mu birindiro byacu tuzanzemo mu ishamba rya Rukoko bo rero uno munsi abasirikare b'igihugu baza bakurikirana badukurikirana niyo rero intambara zabereye uno munsi mu ishamba rya Rukoko.
Hanyuma aho ku kibuga cy'indege citiwe Melchior Ndadaye abahazi hariho yinjiriro yinjirira ko abaza baje gufata indege hariho irindi yinjiriro riza yinjirira ko abavuye mu bihugu bitandukanye binjiye mu Burundi mwebwe aho mwagaze igitero ni hehe ni kubwinjiriro canke ni kubusorohokero bw'ikibuga cy'indege citiwe Melchior Ndadaye
aho aho ikibuga byacu aja ku matike aja indege
mwabibonye gute ko aho mwononye ari ahururukira n'ahagurukira indege ni ukuvuga ko mwari mwinjiye indani ivyahononekariye uretse aho indege zugururukira n'aho zigurukira mutubwiye bindi n'ibiki ego no muri iyo migwano muvuga ikibandanye
kiste ama ubi yarandamanye kiste kuri kibuga cy'indege n'inkoko na ubuga ariko mu migwano yarandamanye barabye abagenzi babwiye
mwateye ubwahe bwoko bw'ibigwanisho ubwahe bwoko bw'amasasu mutera mwari mugamije iki ariko hari habari ko baravuga bati mwashaka kurizamo urugendo rw'umukuru w'igihugu vyiteze ko ava aja i New York mu namigira 76 ya ONU ivyo nivyo nivyo mwashaka gukora canke hari ikindi mwari mugamije
sibyo kuko cyeze urugambi rwa rutanga ko batangiye kuje kugwanya urugendo rwa kuza ubari tanishimi aho bano kwikanye mu byo bitanzwe kirimo mu Rwanda kirimo mu Rwanda
ivyo mukahitamo kuvyerekana muciye ku kibuga c'indege naho Patrick akabazo ko kuvuga ko mutabikoze kwera urugendo rwa president w'Urundi Evariste Ndayishimiye ahava kora i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwavuze ko atari cyo mugamije ibitero nk'ibi bivugwa ikunze kuba mu gihe hari ikintu cimirije kuba mu gihugu cy'u Burundi canke kiriko kiraba ku Burundi aha turatanga nk'amanama atandukanye agiye araba mu Burundi hakavugwa ibitero muri iki bitero vyo mu Rumonge muri buki bitero bitandukanye vy'ahandi hantu kubera ikintu n'ivyo bitero vyamabiza canke bishika akenshi mu gihe hari ikintu kigomba kuba ku Burundi kigomba kuvugwa ku Burundi y'amanama mpuzamakungu y'abivyegeranyo bitandukanye y'amanama abera mu Burundi y'abamanama abera hanze ariko atiki tabirwa n'abategetsi b'u Burundi kuki vyama vyahuriranye
ibitero byawe dutaba karendwe yo wacu nyafurika ntituraba ayo manama ariko hari igihe bihurira na bigashika rero ifite rero anabaita anage kubera bimwe bimwe kubera ngo bakumva kandi yari ko ibyo bitero bibiri cyangwa
ubu rede tabara muvugira iri mu Rukoko gusa iri mu gihugu cy'u Burundi igwanira hanze igwanira abavuga nabo ko hariho ibitero mwiyitirira mutagavye ku ruhande rwa Rede Tabara bobo bari mu kuri nta kuri barimo
oya abantu bavuga ko kwiyitirira ibitero tutakoze nta kuri nta kuri barimo Rede Tabara iyo uvuze ikintu no kibaye gikoze kandi ubwo ushoboye iyo tuvuze ikintu ko twabikoze no kuba twabikoze koko abo bandi nari nyungu bafite muri ibyo nibyo gupfobya imari
Patrick Nahimana uvugira umurwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Rede Tabara murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika Reka twibutse yuko igisirikare c'u Burundi gushika ino saha kivuga ko atagitero cigeze kigabwa ku kibuga c'indege kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura mu Burundi. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza mu Rwanda avugwa ibitigiri vy'abiyahura bibandanya kwiyongera. Abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bakeka ko ingaruka za COVID-19 ziriko zibigiramwo uruhara. Bamwe mu bagerageje kwiyahura ariko ntibabishikeko bubasaba ikibano kwegera abafise ibibazo mu ntumbero yo kubarinda agahinda k'umurengera. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu I Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye.
Imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri 576 aribo biyahuye. Umuvugizi w'uru rwego Murangira Thierry yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyaba gitera iki kibazo. Nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi, abagerageje kwiyahura bakabireka batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza ku isonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Madame Mukanziye Goretti ni umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho. Yasobanuye bimwe mu byabimuteye.
Ntangiriro byambayeho ihungabana n'iribi cyane. Ntangiriro no gutekereza ibibi gusa byambayeho. Ibyiza ndabyibagirwa. Nkibuka ko nabyaye umwana agahita apfa, nkibuka ko inda zavuyemo, nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka. Numva noneho kuba urugo runaniye, nari nabibonye ko rwananiye, ariko natangiye gutangira kumva noneho presence iganya ariyo gupfa. Bari baranayinze kumva abantu bavuga ngo giti cy'imbungu ngo ikindi gimbe bakirica utu tuntu nagitangiye kudutekerezaho. Ntangira no gushaka no gufata impapuro ndazica nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi, ndamwandikira ibi, harabundi bushime, harabundi bugaye. Maze nk'iminsi ibiri mbitekereza numva byarangiye, numva ndimo kubitegura, nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ujye ugira abandi kuba ubabwira yuko ibyiza biri imbere. Ubwira yo inkuru ya Yosefu yuko yaciye mu bikomeye ariko bikarangira ageze ku Imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro, nahise numva urumuri runjemo ntangira gutekereza ibyiza. None ntangira kumva ibyiza ifuye ryo kubaho.
Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko imibare ivugwa yabiyahura yabari mike ugeranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura. Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizwe ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho.
Iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa, kubera ko ari nabiyahura ndetse abantu bakabigira nibanga. Twafashe imibare yo kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka, dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu no kwa gatandatu twari tumaze kugira abantu 700 mu bitaro na centre de santé. Twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa 20 ariho twabonye ibibazo bya COVID, dusangaho twari twagize 746. Twagerageje kureba umwaka wabanjirije COVID ariwe 2019, twari dufite abantu gusa 342. Murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro 2.
Uyu muganga agaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima.
Babaga bafite ibibazo byo kumva badafite icyizere, badafite icyizere cyo kubaho. Abenshi babaga bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babana. Niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi. Abenshi ntabwo ari abantu bameze nabi, harabiyahura kandi bafite ibintu. Nyine iyo umuntu abiyiwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi, nawe ubwawe ukiyanga, nari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije.
Kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza. Madamu Mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragira ku rwego rwo kwiyambura ubuzima.
Tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga, mwaganira akavuga ati ndumva kubaho gupfa bihindutira kubaho, ari umuntu mwiza yamukurikirana. Ahari hari urukundo yavuhaje urwango nk'umuntu wakundaga kubera kubwira ngo ndakwanga tazi ikintu kibi wakoze gihambaye ndibuka ko najyaga nandika utubarwa nkambwira ngo mbabarira niba ikintu nakoreye ndabona utavuga ese imyaka umaze tutavugana urumva bimeze bite urugo rubi rurica ugafuhagaze ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo tubamenye mbese winjire mu buzima bwe kugeza aho uvuga utari kuri umuntu afite iki kibazo ko atagifika ko ambwira ngo nasinzira mbese bya bindi byiza nubona agenda nubibona agenda bivaho nawe ari gihangange gute umenye ngo afite ihungabana risho no kumugeza muri depression kenshi bivuga kwiyanga burundu kumva wakwiyaho
nyobare ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wa MS ivuga ko abantu miliyoni imwe biyahura ku isi buri mwaka bivuze ko buri masegonda 40 hari umuntu uba wiyahuye asumta kaboyi ijwi rya Amerika ikigari
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya namakuru tubafitiye uno munsi ku mugoroba ikibazo cy'agateka kazi na muntu mu Burundi ntikivugwa ko rumwe ku ruhande rumwe leta y'u Burundi n'amashirahamwe arenga 50 akorera imbere mu Burundi bavuga ko mu gihugu hari umwidegemvyo kandi ko inzego zijeje kurengera uburenganzira bwa muntu zikora akazi kabo uko bikwiriye kurundi ruhande ariko ishamwe mpuzamakungu ONU n'amashirahamwe arenga 40 mpuzamakungu n'abarundi akorera hanze y'igihugu cabo bemeza ko guhonyora uburenganzira bwa muntu bibandanya kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi kandi ko ONU yabwirizwa kugumiza ijisho ku Burundi mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabigaruka ko na Sixte Vigny ni muraba president wa CNIDH commission yigenga y'igihugu c'u Burundi jeje uburenganzira bwa muntu hamwe na Gerard Hakizimana we n'umukuru w'ishirahamwe Fulicon F rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama undi mutumire wa Thomas Kamirindi ni maître Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru wa Fokodi.
Twebwe mu ntara zose turashikayo kandi turabona ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu byifashe neza turabona ko gusa urazi ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu si ibintu umuntu ashika ko avuye ngo yashyize ku ihangiro ni igikorwa cya buri munsi ni igikorwa cy'umuntu wari we wese turabona ko intumbero turiko turafata ibikorwa turiko turakora ibikorwa leta y'u Burundi iri kirakora ari bikorwa bifasha kugira ngo twerekane kandi tubone ko agateka kazi na muntu kifashe neza mu Burundi kandi ko gatera kaje imbere niraza rero yuko raporo sinzi icyo bishimikije ko mugabo ije mbona jewe ndabona ko tumaze kugira intambwe ihambaye duhere ku mukuru w'igihugu turabe ingingo zitandukanye maze gufata ku bijyanye n'ubutungane ku bijyanye no kurekura abanyororo tukubijyanye no gushyijambo amashyirahamwe atandukanye harimo nayo muri sosiyete sivile turabe ibiriko birakorwa kugira ngo umwenegihugu wese ashobore kuronka ibyo afungura ashobore kwiga bitagoranye ibyo byose turabona ko ari ibintu biza gutsindakiza agateka kazi na muntu reka mbere dushake dushyire ko n'ibiganiro bitandukanye abanyamigambwe bamaze igihe baza baragirana n'inzego zitandukanye z'igihugu abayoboye amadini atandukanye bagiranira ni ukuvuga ko ndabona ko intumbero turiko turimo mu Burundi ari nziza kandi nta n'umwe z'ukuri kiretse uwo nshaka kubihakana naye handi hoho ibizemeza biriho kandi n'ibyicara nk'abatera kazi na muntu ariko batera kazi imbere cyane
president dufatiye kuri ibyo biganiro by'abanyapolitiki nyamari iyi komisiyo ya Loni ntabwo muvuga rumwe kubera ko ivuga nyine ku rubuga rwa politiki rugifunze nibyo
nagira ndakubwira wese yuko nagendamenyeshe yuko nawe ushaka kuraba amatariki bitwoyaronka aho umukuru w'igihugu wenyine atumira nibaza ko amaze kubigira nk'inshuro nka zibiri agatumira abari mu miryango yose itandukanye ahereye no kuba bahiganywe mu matora yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze ni ukuvuga ko bashobora kureba batashaka kubivuga mugabo tuzi turabizi kandi ibyo bintu biriho turabizi yuko ibiganiro by'abanyamigambo biriko biraba muri aki kiganiro by'ibinyamakuru byarabaye kandi bo birabandanya ibiganiro by'abari mu masosiyete sivile biriko biraba ni ukuvuga ko banka kwemera ibintu kandi bazi ko biriho
noneho duhe ijambo Maître Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru wa Fokode Maître mwebwe muvuga yuko uburenganzira bwa muntu mu Burundi bugihangayitse bigihangayikishijwe bigihangayikishije cyane 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 yuko hari naho muvuga yuko hari abantu bazimira gutyo bakaburirengero n'umugubu mukemeza ko bigikomeza mu gifaransa nibyo bita disparition forcée mubivugaho iki mwebwe muri Fokode
Murakoze cyane amajambo aje kuvugwa n'umukuru wa CNDH. Nufata yuko bitangaje kuko yatezwa kuba igisho ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Mugabo mu gihe cyavuga ati byose bimeze neza, twateye intambwe idasanzwe. Ibivuguruzi byavuze ni Komisiyo d'Enquête des Nations Unies gushyira habona, kandi biravuguruzwa kandi n'amaraporo akorwa n'amashyirahamwe atandukanye, yaba yo mu gihugu, yaba amashyirahamwe mpuzamakungu. Hama kandi Perezida wa CNDH ikiza ciwe umuntu yogenda avuze nuko twaravuganye akatari gake twaramuhaye ibitigire by'abantu ngo baranyuruzwa. Muri Fokode tumaze gutohoza ku madosiye arenga amajana atatu y'abantu banyuruzwa. Muri ino minsi ya vuba dufise abarenga 30 banyurujwe kuri buno butegetsi bwa Vari Sito Ndayishimiye. Kandi abanyuruzwa nta na rimwe bigera baronka ubutungane, ni kuvuga nta muntu n'umwe dufise uno munsi yuba yarakurikiranywe ku cyaha cyo kunyuruza abantu. Sinibyo gusa, hari n'ibindi byaha byagiye birakorwa kuva 2015 kugeza uno munsi twarindiriye ubutungane tukabura. Kira noneho umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye aheruka wenyine kuvuga amakungu yumva abarundi bose bariko baravyumva yuko ubutungane bwo mu Burundi bugezaho umwansi ashaka. Wenyine yabwiye abacamanza abwira abarundi atinje kurira ku izina ry'abandi barundi benshi badashobora birirwa baraza kundirira. Abashikira umukuru w'igihugu ni nabakeya ku buryo kumburengera ngo bamushikiriye ari bake cyane. Uravye abamerewe nabi, abishyuwe abantu, abagise abantu banyurujwe batigeze bashobora kuronka ubutungane. Sinumva rengera n'umukuru w'igihugu yoza kurira avuga ko ubutungane byayangaye, mugabo umukuru wa CNDH aca avuga ati ibintu bimeze neza. Kuko nagomba nibutsa abatwumviriza, nta gihugu gishobora kubamo agateka kazi na muntu ngo kubahirizwe kidafise ubutungane bwigenga, kidafise ubutungane bukora neza.
Ariko se Maitre Bigirimana, ko uvuga ko hari amashyirahamwe y'imbere mu gihugu nayo avuga izo ngorane, atavuga ibyiza gusa, avuga n'ibibi bishobora kuba biba, waduhengero z'amashyirahamwe ari imbere mu gihugu mu Burundi avuga uko bimeze bibi, nimba hari biba?
Kuva 2015 murabizi na Perezida wa CNDH arabizi iby'agateka kazi na muntu ushaka ibyo kwisanzura mu gushikiriza ibyiyumviro byarahungabanye cyane, ku buryo uno munsi ata muntu yo kubahuka kuryogora ngo aze aravuga uko ibintu bimeze nabi kuko yohasiga gatwe.
Yego Maitre, yego. Ariko nyine narindimo mbaza nimba hari ingero z'amashyirahamwe ari mu Burundi akora amaraporo ku bintu bitagenda neza koko.
Ariho ariko arafise urugira ndashikako. Iyo turiko turatabariza abantu babanyurujwe bizogora yuko wumva ishyirahamwe ry'i Burundi rikorera avuga yuko abari mu nzego z'umutekano, abari mu mbonerakure, abakorera igisata cy'iperereza baheje kunyuruza umuntu kanaka, ibyo birabagora. Ntibinagora n'ayo mashyirahamwe gusa, biragora na CNDH. Raporo iheruka gusohora yo mu mwaka uheze ni raporo bavuga ko ata muntu n'umwe yanyurujwe, nako baravuga umwe na nibaza ko banihenze kuko we ntiyanyurujwe ngo abugwe irengero. Umuvunja y'ibita Kirahwata niyo yonyine dosiye bavuga bati umuntu yari ibyo bita disparition forcée, niyo ka yonyine bavuga. Bisigura yuko na CNDH iratinya kuvuga ibibazo biko biraba, bisigura ko ayo mashyirahamwe yo yasanzwe adafite n'ububasha ahabwa n'amategeko nka CNDH, bica byumvikana ko hariho amadosiye badashobora gukora, ko aribyo badashobora kuvugira hejuru. Twebwe rero turabatahura, ni nacyo bituma twahunze igihugu kuva 2015 ni kubera
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niyo ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro. Marie Kumenajewe Diane na Nina Hazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu twese ku izina ry'abagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kwandanya muruhanirwa ahanje twaza kuba turi kumwe mu makuru yo mu gitondo.